Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri. Muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio gatanu. Kaze mwese mu biganiro byacu. Tubibutse ko mu Burundi muri kumutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose 88 n'ibice bitatu FM Kigali. Muradukurikira kandi no kuri Facebook Live, adresse yacu ni VOA Radio yacu. Ndabaha ikaze mwese.
Mubu bamwe ntituzorumbuto guteragira abandi nawo nababiri nyene imvura yavyo none barankuje barabariye nyene bikaca bihera kaje hano wambaza ntihaguje age nasabe ntikenye ikacyonye nka bya ando kwa mwimbuto mubu bya biraheza nganye nibe aho huko nyene.
Uyo numwe mu banyagihugu mu ntara ya Kirundo avuga ku mvura nyinshi yaguye igatuma uruzi guzura rugatwara imirima yose muri ako karere. Inkuru tubafitiye mu kanya ikaze mwese. Kaze mwese, reka duhere kuri iyo nkuru nyene. Abarinyi b'umuceri mu kiyaya cy'uruzi Akanyaru bavuga ko bakoreye guhomba abarimyi ku ruhande rwa komine Ntega y'intara ya Kirundo. Bavuga ko uruzi guzuye rutwara imirima yose. Bamenyesha ko bashobora kutazosezerera burundu ikibazo cy'inzara nk'uko babiziga. Inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Utereje amaso mu kiyaya cy'uruzi Akanyaru rugabura ibihugu by'Urundi n'u Rwanda, ku ruhande rwa komine Ntega y'intara ya Kirundo haboneka imyuzure mu myaka. Intandaro ya byose ni imvura nyinshi yari imaze iminsi igwa. Abarimiye umuceri muri icyo kiyaya bavuga ko igice cya kabiri cy'umwaka w'uburimyi kigiye uko.
Akanyaru kabisobona kagize ikintu nyene imirima myinshi yatwagwa, imirima kuyangika, iyindi irononekara, icyari guteza imbere abantu kiranka burundu, kandi nawe nibyo wiboneye. Naho mwimbu wowo kubona nyene hageze usanga ari nk'umwe n'umwe gutyo, kandi nyene twese twarataje. Ntabwo biriya byaya byose biri hariya twari twarabishanje ngo dutere umuceri, bishitoka byangirikanye nyene burundu kubera ku bw'amazi.
Eme umuzi nyene eme aca uko ndabose uramara mana biri yose natashe uko nzima mwindi myaka akamutse ndabona umuceri nyene eme nahombye burundu.
Uyu mukenyezi aba ku nkengera z'icyo kiyaya ahitwa mu Kidesani muri komine ya Ntega, avuga ko ubuzima bwiwe n'umuryango yabuziga kuruza Akanyaru.
Tuba ntacyo ukuntu je mbayeho naye ntunze n'umwanda niho nakuswa ndarira kabagasabone kabakunye kenshi cyose ntabona n'ibiyabyo nyetibereyaho ndetwaye nyetyatwawe n'imikire yatwawe nuko nyene ujyaho twatera umuceri tugatera ibijumbu cyo twifuza cyose twatera tukaba turiye bamwe mu niko tubayeho bamwe tudafise n'igasozi nyine bitugora kubaho kazanyize tunyure no mu rufunzo byonyine.
Kubera ko imvura yabonetse uno mwaka uko bitahura mu ntara ya Kirundo, abakorera ku Kanyaru bari biteze gutuburura uno munsi. Bamwe basa n'abazeruse kuri icyo cyizigiro.
Mwara bibintu nyayo iki kidikuye mworo nka nyine mwadufashisha nyine kujya mwamwe ntube. Mubu bamwe ntituzorumbuto guteragira abandi nawo nababiri nyene imvura yavyo none barankuje barabariye nyene bikaca bihera kaje hano wambaza ntihaguje age nasabe ntikenye ikacyonye nka bya ando kwa mwimbuto mubu bya biraheza nganye nibe aho huko nyene.
Imeshi dusaba nk'ibintu byinshi cyamwamwe turanakenye turi n'abakene hayo n'ubutarimye kubera kubura imbuto cyose nyene byaducanganiye ko bamwe amasiza amwe yaranaranye ntitwanateragiye bakwiye twizeye nk'iki gishangana ne nacyo kiraduhemukiye nyene ku bw'amazi izi amakenga k'inzara nyine itazotuvamwe nyene niyo makenga dufise.
Mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo bavuga ko raporo y'ibyatwawe n'umwuzure mu kiyaya cy'Akanyaru itaribwa bashikire. Ngabo nziza Filipo umustantire wa komine Ntega aremeza ko uruzi Akanyaru atacogwasigiye abo arongoye bakoreye muri iki gice cya kabiri cy'umwaka w'uburimyi. Ngabo nziza avuga ko icyo kiyaya aricyo cyahora cyimbuka umuceri mwinshi muri komine ya Ntega, akanyaru kakaba gafatwa nk'ikigega cy'ikomine nk'uko mustaneri abivuga naho biruko uburamutsi wa komine ntega avuga ko atanzara izotera muri komine arongoye ngabo nziza avuga ko mwindi nyonga no ku misozi bariko barimbura aho umwimbu utagenze neza akavuga ko bagiye gusubizamwo ibindi bitegwa amyesha ko babandanye n'umugambi wo kwegeraniriza umwimbu mu bigiga by'intega bizoza umugambi w'ivyo bigiga ukaba ari umugambi w'intara ya Kirundo usanzwe uhari ukaba ugenewe kugarukira kubahuye n'impanuka canke ibiza mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Jean Bosco tukivuga ku ngaruka z'imvura nyinshi maze imisigwa abanyagihugu bahora barima mu kiyaya cya Mwayi komine Bukemba intara ya Rutana basaba abategetsi gusubira gutunganya ico kiyaya kuko imirima yabo yatwawe n'umwuzure uturutse kuri kuruzi Musasa ugo ruzi nyene rwatumye ibarabara rija mu ihinguriro Sosomo nirija mu ntara ya Makamba rihita bigoranye cyane kubera ryasibanganyijwe n'uruzi abarenyi bo bavuga ko naho amazi yagabanutse umwe wese atazosubira kumenya aho ikivi ciwe kigera abategetsi badasubiye nako badasubiye kubapimira rero mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana aradushikiriza ibindi kuri inkuru
zakwicwa n'inzara takintu bavyo bazakora ngaha kuko nk'uyu mwaka ni kiryambere risibe riteye hamwe biyumviye aya mazi bakayadukorera barosira nyine bandi umugo cyose babapimira ukundi gushasha kuko mwene ntiyo bakihamenye
aha ni mu kiyaya cya Mwayi komine Bukemba iri mu ntara ya Rutana neza na neza ku nkengera z'uruzi Musasa ku mawane y'ibarabara rije igihofi mu ihinguriro Sosumo nirya mu ntara ya Makamba ku birometero 8 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana uruzi Musasa rwarasheshe biturutse ku mvura nyinshi yaguye mu mpera z'ukwezi kwa gatanu abafata inzira ija muri Gihofi canke Makamba bavuye mu Rutana bavuga ko bitoroshe kurengana ico kibanza uruzi rwa sesemwo uno musore akoresha ipikipiki yunguruza abantu abajana mu ihinguriro Sosumo
kuvuga nk'ubu bishitse karonko umukiriya amanuka muri Sosumo ntibitworohera kubera uramanuka umanutse ushitse mu mazi hari n'igihe bishikukagwayo hanyuma n'uwo mukiriya utwaye akagwa mu mazi hari n'igihe usanga atwaye nk'ibintu ugasanga birononekaye kubera aya mazi boba turabugira ariko naho tubugira ntako tugira nyine ko atakuturibugire turemera tugatimba nyimbugwayo kagwayo ushoboye kujya bukawo ukagira bukebuke ukarondeza n'amaguru ni moto hari n'igihe ushobora kugwa ikononekara
Eka n'abadereva bagendesha imiduga baca muri iryo barabara bavuga ko batorohewe na gato
uyu barabara rya Geseye gusa aho ni barabara imodoka ntoya ntizirenga n'izi nini imwe zikora hasi n'imoto iri hasi igasukiye igize y'amabuye ibi bihe ari kubita munsi kuri karitere
uretse abunguruza abantu abarimyi bahora barima mu kiyaya cya Mwayi bavuga ko atacu biteze ku mwimbu kubera imirima yatwawe aba ni bamwe mu banyagihugu barimira umuceri muri ico kiyaya
uwo muri ni cyane kuko ngaha ntabaza kwicwa n'inzara takintu bavyo bazakora ngaha kuko nk'uyu mwaka ni kiryambere risibe riteye hamwe bo dufasha bakadukorera ngaha ugasubira haya muri nyirangira umuntu wese agahendagiza akaraba yuko yorima
cyane cyane ngaha hari imirima myinshi y'umuceri igitego cy'umuceri benshi barahombye aha barima mu mutwe madigi bakora uduce tw'indimo umuntu yarafise nyine aha haboneka basanga yimbuye cyane nk'amatoni menshi umusanga ngaha nicyo gitegwa cyagitunze kano karere
hamwe biyumviye aya mazi bakayadukorera barosira nyine bandi umugo cyose babapimira ukundi gushasha kuko mwe ntiyo bakihamenye barosira kugabura ukundi gushasha ku muntu ntiyomenya aho yahora acishe
batasubira nyene ngo batwibuke bahadukorere n'inzara igiye kutwica abakuru badukurira nyene bahakoze bosubira bagapima nyene nk'uko bapimye ubwa mbere bakoze aya mazi akapfa bishobotse nyene batwiyumviriye ko byoba
rero ntari bucumi wundi munyagihugu ati yo bwano bwapfutse umuntu
bijya bishugo by'imboga n'amarengarenga so harya nawe ndafise ndimo harya aho nyene aho ndate tomate ngasanga ndagurishye ndo se n'ihumba majana biri anga
aho wabeze niko nakuyo nakuyo bya gatasi uruzi utari bwa bicemwe n'amateka yariyo yahise
abanyagihugu baba kunkengera z'uruzi Musasa baremeza ko kubona ugo ruzi rwaruzuye aba bakunkengera z'ugo ruzi babifisemo uruhara
erega kare urabona ugo ruzi bari barugazuye
kera
baheza amapoke ya rugazura arusi ya kuingo benini nguo visuri ya munga wale itika chivuba hiriza kuliza antawa mkozuru uzi taka chabagi ya gizambele mwuko mishoko wakachaba atirangi viti nukuli nyango umutuwa woneka na handi mkoi miruko naba anuwa waru soto wana wache ya genda wali maa wale bala kwekeza mwuzi basha wa kwekeza usha utumaru chaluta lwasenya chaluta lwasenya ahanini naba anuwa wache waza wa kwekeza aru kuko kuko wale wakye uko nimuguli wasigia imetro mlongu tatu kate gye uzi alika wa anuwa kutu umu munga ungi yangu wabuzi umu wabuzi umu wabuzi umu
beda nyandwi buramatari w'intara ya Rutana amenyesha ko bahinga bo mu buyobozi bw'urimye n'ubworozi bw'ego rw'intara ya Rutana batanguye ivyigwa biweze uburyo bwo guhinzira ubwo ruzi musatsi. Beda nyandwi yizeza abarimyi ko mu kwezi k'umunani abarimyi bosubira gushura amasuka muri ico kiyaya ca mwayi ico gihe akibaza ko umusenyi wafuse iyo mirima woba wakuweho n'abahinga mu Rutana. Fidel Antoine Sabimana kubwije ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Fidel kuri iyo nkuru. Tuva mu Burundi tuje mu Rwanda. Sentare nkuru y'u Rwanda yatanguye kumva ubwiregure bwa Bwana Ladislas Ntaganzwa harigwa ibyaha bya genocide n'ivyihohotera rya kiremwa muntu byo byarakozwe mu mwaka w'1994 Bwana Ntaganzwa mu nyireguro yaranzwe no guhakana ibyaha byose aregwa. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yarakurikiranye uru rubanza aradushikiriza ibindi.
Bwana Ladislas Ntaganzwa wiregura ku byaha bya genocide n'ibyo sinyoko umuntu akeka uko yabikoreye inyakizo mu 1994 yongeye kugaragara mu mpuzankano y'iroziranga bagororwa yunganiwe n'abanyamategeko babiri. Aregwa ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza. Metre Rurabuga baravuga ko ibi byagombye kuba ari ibyaha bitataho kuba bitanu. Aravuga ko icyaha cyo kurimbura imbaga nk'icyaha kibasiye inyoko muntu, kwica nk'icyaha sibasiye inyoko muntu, n'icyaha cya genocide byagombye kuba icyaha kimwe cya genocide. Yasobanuriye ko ahereye ku nyito ya genocide ibi byaha byose bikubiyemo. Maitre Bugabo yavuze ko batangabuhamya bemeza ko impunzi zari zahungiye kuri paruwasi ya Cyahinda, umwe mu batutsi yambuye imbunda umujandaru marangije amuca umutwe ayihereza mugenzi we kimwe n'izindi bari bafite barasa mu ntera hamwe. Kuva ubwo abasirikare bari aho batangira kurashisha imbunda ziremereye. Yavuze ko yunganira atanze itegeko ryo gutangiza amarondo yanga ko interahamwe zashoboraga guturuka Gikongoro zikica abatutsi bari bahungiye Cyahinda. Yavuze ko genocide muri Nyakizu yatangiye nyuma ya tariki ya 19 kubera ko prefe wa Butare yari yaranze ko genocide haba. Maitre Bugabo yavuze ko mu bikorwa byabaye hagati ya tariki ya 14 na 17 z'ukwezi kwa kane 1994 byatewe n'indi ntandaro. Ubushinjacyaha bwo bwemeza ko ibikorwa byabaye muri icyo gihe bigize icyaha cya genocide, nyamara ubwunganizi bwo bukavuga ko abatutsi bari aho bari barimo abafite intwaro kuko bazirashishije interahamwe nyuma yo guca umutwe umujandarume. Kuba ubwunganizi rero bivuze ko byari ibikorwa by'intambara. Ntaganzwa ahise yaka ijambo yabwiye umucamanza ko kuri we byabaye mbere y'itariki ya 17 z'ukwezi kwa kane 1994 bifata nk'impanuka. Yavuze ko ibyo bimaze kuba nta bindi bitero byabayeho kugeza ubwo Prefe Habyarimana kuriwe ku butegetsi ku itariki ya 18. Ubushinjacyaha bwabajije aho izo nterahamwe zarashwe n'impunzi zari ziherereye ndetse n'abasirikare barashe impunzi aho bari baherereye. Humvikanye kudahuza ku bisobanuro by'uruhande rw'iregura. Maitre Bugabo yasubije ko izo nterahamwe zari hafi aho kandi ko n'abasirikare nk'ahandi hose mu gihugu bari hafi aho. Ntaganzwa yabihakanye avuga ko asanga ibibazo nk'ibi Maitre Bugabo adashobora kubisubiza. Yavuze ko uwabisubiza ari umutangabuhamya wabivuze. Ntaganzwa yabwiye urukiko ko mu bamushinja barimo abashaka kwerekana ko yakoze ibyaha mu gihe wasanga bihabanye n'ibyabaye. Mu ijwi rituje yagize ati "Cyahinda ndegwa nahabaye nka muganga nakoze akazi kandi ko byari bikwiye bimpa umwanya wo kwiyamamariza gutegeka komine Nyakizu. Atabo twakoranaga Cyahinda hafi ya bose bari abatutsi nakoranye nabo neza kugeza ubwicanyi butangiye." Mu bikorwa ubushinjacyaha umurega buvuga ko yahoraga hepfo imbunda kandi ko yatoje interahamwe. Yagize ati "Nzanwa hano naje nturutse Kongo aho nari muganga mu myaka yose nahamaze mvura abakongomani n'abasirikare haba mu Rwanda no muri FDLR nakoraga nk'umusivile. Sinigeze niga igisirikare nta nicyo nkeneye kwiga nta n'intwaro natanze nta n'ubona toje." Yahakanye yivuye inyuma gutira umugambi wa genocide. Aravuga ko nta gahunda iyo ariyo yose yigeze ashishikarizwa yo kwica abatutsi muri Nyakizu. Akavuga ko iza kubaho yari buhere ku rwego rwa prefegitura. Ati "Prefe yari umututsi byaba byiza bagaragaje ko byanyuze ku ruhande bitamuciyeho. Kuba prefe yari umututsi bivuze ko atari butanga amabwiriza yo gukora genocide, ni ikibazo umucamanza yamubajije." Maitre Bugabo washimangiye ko prefe yari umututsi kandi ko atari bwemere ko genocide iba kuko yarinze yicwa kubera kwitandukanya nayo. Urukiko rwabajije Ntaganzwa impamvu abatutsi bo ku Gikongoro bahungiye aho yategekaga Nyakizu. yarusubije ko batanga buhamya bemeza kubwo yari umuganga yavuraga neza gwa neza ati nicyo cyatumye bahungira iwacu kuko bari basanzwe baza no kwivuriza yo bari bahizeye umutekano bazi ko nta ntera hamwe zahabaga ntaganzwa atawe muri yombe mu mwaka ushize 2015 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yageze mu Rwanda mu ntangiriro za 2016 yari ku rutonde rwa bo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyiriye aka yabo ka miliyoni 5 z'amadolari kwa itungira gato cyagaragaza aho baherereye akabagira ubusajwi rya Amerika ikigali Banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda twamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 225 metero 31 na metero 41
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda umunsi wa kabiri aho tuganira mu kiganiro muri sanga ku bijyanye n'iterambere no munsi twihweje ikibazo cerekeye indero mu Burundi rero kibazo umuntu yokwibaza ati byo bavyifashe gute kuvyerekeye gisata c'indero mu kanya mugenzi wacu Fidele Niyongabo yaganiriye na Professeur Libera ntibashira kandi yigisha ku ishure kaminuza Université Libre de Bruxelles akaba ari no mu runani mpuzamakungu rw'Abarundi barajwe ishingo no Burundi Burundi Solidarité Internationale ari Bruxelles mu gihugu c'Ububirigi atangura avuga ku ruhara rw'igisata c'indero mu iterambere ry'igihugu icerecyo cyose muri rusange
igisata cy'indero novuga yuko gifite uruhara runini cyane muri kazoza k'igihugu mu iterambere ry'igihugu kuko igihugu cubakwa n'abanonosoye ubuhinga butandukanye biba mu byo cyubaka amabarabara novuga infrastructure byo guteza imbere ubutunzi bw'igihugu nshaka kuvuga ibyerekeye ekonomi n'ibyerekeye amafaranga le banki n'assurance n'ibindi bishiru hari ya mu ba engineer bubaka aramazu mu ncamake rero igihugu gitezwe imbere n'incabwenge zanonosoye ubuhinga butandukanye ikindi nokongera ko nuko mu abajejwe kurongo ry'igihugu bikora kubyo bize mu mashure bakikora no ku buhinga bamenye iyo bakoze muri ibyo bisata bitandukanye hanyuma bagafata imigambi irashe iteza imbere igihugu mu ncamake rero igihugu ku isi yose nzima cubakwa n'incabwenge banonosoye amashuri uruhara ni runini rero muri kazoza k'igihugu gisata cyerekeye indero
mwaragize ubushakashatsi ku byerekeye gisata cy'indero mu Burundi mwo tubwira igihe mwabigize n'ibyo mwakuyemo kugene mubona byifashe mu gihugu
ubushakashatsi twabugize mu 2013 mu gihe ubutegetsi buriho bwari kubusha mu ngiro umugambi witwa ikoro fondamental icyo gihe twarize neza turanonosora turerekana ingene inyigisho zitunganijwe mu bihugu by'ubuseruko kuvuga mu Rwanda muri Tanzania Uganda Kenya kwera cyane cyane bavuga yuko iyo uwo mugambi mushasha bari kwarategura mu Burundi ari kugira bigishe cyo kimwe no mu bihugu byo muri ako karere kugira ngo twerekane neza ingene ku isahani bitunganijwe twarafashe ibihugu bibiri ibihugu bisanzwe bicunze n'u Burundi igihugu cy'Ububirigi n'igihugu cy'Ufaransa kugira twerekane neza ko mu Burundi ngene inyigisho zari zitunganijwe imbere yuko haza iyo programme shasha bise ko fondamental yuko byari byifashe neza kuko atangorane zariho nderekana neza yuko abarundi bose baza kubandanya kwiyongeza amashuri ntangorane bigira bagira no kuvuga yuko inyigisho zari zitunganijwe neza mu Burundi bavuga yuko mu Burundi byari mu bihugu bya mbere muri Afrika byari byateje imbere inyigisho mu bisata byose icyo gihe rero twasanze yuko hari ingorane nyinshi kubera imigambi leta yari yafashe yo kwigisha abana babivuga ku buntu mugabo si byo bica bituma rero abana benshi biyandikisha mu mashuri mugabo hakenye amashuri ntiyarakwiye abarimu banonosoye ibyo kwigisha badakwiye ibikoresho ibitabo by'abarimu n'abanyeshuri bidakwiye porogaramu abatezwa kwigisha bitariho ingorane zari nyinshi cyane gose hanyuma rero narangije mpanura mbona ingene nerekana neza ingene bogorora bakagira umugambi urashe woteza imbere inyigisho mu Burundi kugira tugaruke kubera amagume Burundi bwaciyemo akanovera karasubiye inyuma ico gihe nahanura nerekana neza ingene ibintu byotunganywa dusubire muri ya myaka imbere y'amagume amubyisho mu Burundi zari ziteye imbere cyane gushika naho zasa n'iziteye imbere nko mu bihugu biteye imbere bya Buraya n'ahandi mu 2014 harabaye inama rukokoma ihuza abarundi bakora muri ico gisata n'abari muri leta n'abandi ico bita l'état général de l'éducation naho nyine naraterereye nderekana neza yuko imigambi bari ko barasha mu ngira atayizoshika izotuma inyigisho zisubira inyuma mu ntamake uno munsi inyigisho mu Burundi zifashe neza gatoya
ni iyihe nseguro leta yatanga mu gushiraho izo nyigisho shingiro
inyigisho batanga bavuga yuko ari ukugira bigishe kumwe no mu bugo byo muri kajya karere ariko narekanye neza ko atari byo kuko ivyo bari ko barashira mu ngiro naho basi byasa bisana n'ivyo bagira muri Rwanda n'ivyo bagira muri Tanzania n'ivyo bagira muri Kenya n'ivyo bagira muri Uganda iyindi siguro bavuga ko ari kugira abana bahejeje ngo umwaka w'icyenda baheje iyo kore fondamental bashobore kwikorera ibyabo ivyo nibishoboka kuko n'abahejeje kaminuza biragoye cyane kubikora
Mariko muravuga insiguro leta yari yatanze ko yashaka kugira nkuko abandi bariko babigira mu karere ko muri Afrika mu buseruko ariko mwariko mubitora ko utunenge mwobandanya
ego insiguro ya kabiri bavuga yuko abana baje mu mwaka w'icyenda bashobora kwikorera ibyabo no kuvuga ko baronga inyigisho zijanye n'ibyandaza canke kwikorera ibyabo ivyo rero ni ibintu nasiguye neza nderekana yuko bidashoboka na cane cane mu gihe atabarimu bariho banonosoye ivyo vyerekeye vya entrepreneuria uno munsi rero ngira mwarabikurikiranye abarundi barabikurikiranye umwaka uheze hariho abandi bashika 50 bahejeje umwaka w'icyenda bagiye mu ibarabara batashoboye kubandanya umwaka ukurikira mvuga waheze umwaka wa mbere bahejeje umwaka w'icyenda hari abantu bashika 80 bagiye mu ibarabara atacu ariko arakora ikino vuga ni uko leta yaratanze udushimo murabyibuka aho bahaye amakazi abiri ifanta ni abandi ibiro 5 by'ubufu byo gukora ibitumbura umutahe bahaye abo bana murumva ko ari ibintu biteye agahinda munsha make rero ivyo bavuga yuko ari iyo nsiguro batanga ntawe yari ifashe na gatoyi je nibaza yuko harimo ibintu bya politiki kugira kubera amatora yari yimije mu 2015 kugira abarundi baze batore ari benshi ariko uno munsi ivyo nasiguye ivyo nanditse n'ibintu byagiye habona ingorane rero zacariho ariko munyuwe neza urwandiko izo nyandiko zose nandika nta sinari mfise intumbero yo kuja mu bintu vya politiki kwari guhanura ku neza y'igihugu kuko Imana yaramfashije ndashobora kwiga amashure ari nacyo gituma Uburundi bwagize uruhara runiniya mu kugira nshika mushitse ibyo rero nabigira kugira ntihere agacumu k'ubumwe nubwo mu Gifaransa ko yari nka dette morale ndizo gusubiza mu nkoko Uburundi bwanyigishije bukanteza imbere sinari zari simigambi yo kwija mu bya politiki kugira mvuge nabo ubutegetsi buriho oya na gatoyi bari gutera ibyumviro birashe kugira inyigisho mu Burundi itera imbere na cane cane umwana wa Nyarucari ashobore kuronka ikibanza ashobore kwiga ashikane kure kugira afashe umuryango wiwe biratuje kwigaruka ko mu ngingo zagiye zirafatwa zorohereza na gatoyi abana babakene
murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise Obed uratwumva Obed
cyane
tubwire irindi zina naho muri
ndi sengiyumva Obed ndi Bujumbura
mufise icyumviro cyangwa ikibazo
hari n'ibyo mbi icyumviro ndetse n'ikibazo
yego
ushaka kuramutsa bwa mbere umutubire
arabumva
ikibazo cya mbere ushaka kumubaza we ndetse n'izindi cyabwenge z'abarundi bagize amahirwe yo kuronka ubumenyi bwisumbuye cyane ni iki babona mu rurimi rukoreshwa mu nyigisho hano mu bihugu byacu ko nago rutoba ruri muri bimwe mu bituma inyigisho zidatera imbere
ubwo rurimi mushaka kuvuga uruhe
ni ukuvuga indimi z'abanyamahanga cyane cyane igifaransa ndetse n'icyongereza
yego
nkabaza ntaca nongera ngaterera ku cerekene n'ibi byanze twe nariya mu bijanye n'amashuri shingiro akarorero turaza ugaruka ruko ruraruka muri ino myaka nuko ugaruka nka gose nta karorero rufise mu bijanye no kwiyungunganya mu migambi mito mito ndetse niyo bayisununuye kuko bakuru babo bakwizwiza amashuri hakiri kare ata karorero bo bafise barabira ko kabamwe muri abo babarakoze ibyabo bose bicaye bariko barindira akazi bariko bagwana kuja mu bintu bya politiki kugira ngo barabe ko boronka akazi cyangwa kuja mu bindi bintu bituma bumva ko baronka akazi atawiyumvira gukora ibintu byiwe bigorana rero cyane kuri abo bana kugira ngo baronke akarorero keza ndetse no gushobora gutangura kubera atakarorero bafise
murakoze reka
ego murakoze nawe
reka bishure mu mwishure Libera
ku kibazo cya mbere ku byerekeye ururimi novuga ko Obed avukuri irurafise uruhara na cyane cyane mu gihe bafashe ingingo yo kwigisha indimi nyinshi zishika zine ku bana bakiri batoyi ariko suri inyuma gatoyi kera twebwe tuciga ntangora twagira na gatoyi ku bijyanye n'ururimi rw'Igifaransa twarashoye kwiga neza amashuri y'intango hanyuma rero mashuri yisumbuye hariho za program zifasha abanyeshuri kumenya ururimi rw'Igifaransa ndibuka neza yuko twatezwa gusoma ibitabo hariho za bibliotheque twagira icegeranyo cy'igitabo twasomye umenye igitabo ku kwezi ibyo byasaba kunonosa ururimi uno munsi rero na cyane cyane ikuruno shimikira ko ninge ibintu byokosorwa icambere cyoco nuko abarimu baba mu mashuri y'intango cyane cyane babo kwigishwa mu bita recyclage ingene bigisha ururimi rw'Igifaransa cyangwa icyongereza kugira bashobore no kwigisha izindi nk'ibiharuro mu Gifaransa ahano shimikira kuri projet iri kurafashwa ni na francophonie ishira hamwe y'ibihugu bivuga Igifaransa bari kubarigisha barimu mu Burundi bahire mwa barimu mu mwaka wa 5 ingene bo kurigisha Igifaransa bakongera bakigisha izindi nyigisho mu Gifaransa nk'ibiharuro iyo programme iramaze igihe kitari gito yatanguye mu 2009 hareno hanura yuko leta ikwiye iyo projet ikayifata nk'ama ikayigira igihugu igashiramo uburyo kugira abarimu bose bari mu Burundi mu myaka 3-4 buba baheje kunonosora ingene bigisha ururimi rw'Igifaransa niko rukoreshwa mu mashuri yisumbuye ikindi gikwiye gukogwa nuko mu nyigisho zitegura abarundi kuba barimu boshimikira cyane gose ku rurimi rw'Igifaransa n'icyongereza kuko uno munsi icyongereza kirahambaye cyane kugira abo barimu baheze amashuri bazi neza kuvuga ururimi rw'Igifaransa cyane ariko kwigishwamo mu mashuri yisumbuye no kwandika Igifaransa kugira abana nabo bashobore kwiga neza atankomanzi mu ntamake rero novuga yuko ururimi bigishamwo rurafise uruhara runiniya kuko umwana atumva byose ntashobora gukurikira ibindi byigwa
rakoze mugenzi wacu Fidel niyo ngabo yateramije icyo kiganiro ku ruhara n'akamaro k'indero mu gihugu arero ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye tubibutse ko turi kuri Facebook live ku bindi biganiro byacu adresse yacu ni VOA radio yacu ndabashimiye cyane nshimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma muri studio i Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabararikiye mu bandanye mwumviriza radio ijwi rya Amerika